yemuza ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubaha ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda umuryango Ibuka n'abarukukiye mu Bisesero ntibakiriye neza icyemezo cy'ubushinjacyaha bw'Ubufaransa cyo guhagarika ikurikiranwa ry'abasirikare bakekwaho uruhare muri Jenoside.
Igikomeye haba ku warokotse Jenoside n'undi wese umushyigikira muri iyi nzira y'ubutabera no kudacika intege, tugakomeza tukazamura ijwi tukagaragaza ibintu byirengagijwe.
Neftali Ahishaki, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Ibuka. Mu Burundi, komite y'igihugu ishinzwe kurwanya ikiza cya COVID-19 yatangaje ko umupaka na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ugiye gufungurwa.
Tugiye kubitegura kugira ngo hashobore kuboneka inyubako mu buryo bwihuta, ahantu zishobora kwakira abakongomani, tukabapima bose uko binjiye nabo bakigira icyo baterereye.
Dr. Hotade Ndikumana, Minisitiri w'Ubuzima. Abantu bakekwaho kuba intagondwa zigendera ku matwara ya Kisilamu bishe abantu 30 mu gitero bagabye kuri wa mbere mu majyepfo y'igihugu cya Burkina Faso. Ayo makuru kimwe n'andi yavuga hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mu gezweho kandi mategurire na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse, wongeye kwirirwa.
Mwiriwe Venuste, tuyahere mu yavugwa ku mugabane wa Afrika. Abakekwa kuba abakora iterabwoba barisha abantu bashika 30 mu gitero cyabaye cyo ku munsi wa mbere mu buseruko bwa Burkina Faso, nk'uko byavuzwe n'abategetsi hamwe n'amakuru ava mu bajejwe umutekano. Amakuru ava muri abajejwe umutekano muri ako karere yavuze ko ikigwi kinini cy'abantu bitwaje inkoho bateye imihana yahitwa Kodiel muri zone ya Futuri mu gatondo bica abasivile batari bake. Bavuga ko byabaye abantu bakiri mu mazu yabo aho babona abagabo benshi babashwaramwo, bamwe baraturira amazu mu gihe abandi baguma bahagaze baraba kandi barasa ubusohotse wese. Iki gitero kibaye haheze indwi, abanyaburaya batatu bagizwe n'abamenyeshamakuru babiri bamuka muri Espagne hamwe n'umwe wo muri Irlande biciwe mu mutego batizwe aho nyene muri Burkina Faso. Umushikiranganji wa mbere wa Somalia ku munsi w'Imana yararungikiye ubutumwa abakuru b'intara abahamagarira mu biganiro mu cizere cyo gutorera umuti w'icuka kibi kijyanye n'amatora cyateye uruhagarara ku murwa mukuru Mogadishu. Icyo gihugu cyo mu ihembe rya Afurika kiri mu ruhagarara rwa politiki kimazemo imyaka. Imirwano yaradutse i Mogadishu mu ndwi iheze inyuma y'aho perezida yiyongereye imyaka ibiri ku butegetsi bidaciye mu matora. Abarwanyi b'abatavuga rumwe n'ubutegetsi gushika ubu baracyari ku murwa mukuru, naho mu mpera z'indwi iheze perezida Mohamed Abdullahi Mohamed yisubiye ko ku ngingo yo kwiyongera ikiringo, yaciye yemera kandi kuzotunganya amatora.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muyavugwa mu makungu, abantu bashika kuri 17 barafuye, abandi barenga 800 barakomereka mu midugararo yabaye muri Colombia mu minsi 5 y'imyerekano yiyamiriza umugambi wa leta wo gusubiramo amategeko ajyanye n'amatagisi. Ibiro by'umuhuza muri icyo gihugu byavuze ko abasivile 16 hamwe n'umupolisi bishwe muri iyo myerekano yatanguye mu gihugu ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa kane guheze. Ibonye isugerejwe n'iyo migumuko, leta ya perezida Ivan Duque ku munsi w'Imana yaciye itegeka ku iyo nteguro y'itegeko ikugwa mu nama nshingamateka aho yariko iraharigwa ko. Ariko nticyabujije ko abanyagihugu baca mu mabarabara ku munsi wa mbere ku murwa mukuru Bogota mu myerekano kandi barazibira n'amabarabara. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, perezida Joe Biden yaratangaje ejo ku munsi wa mbere ko yongereje igitigiri cy'impunzi zemerewe kwakirwa muri Amerika buri mwaka gushika ku 2,625 barenze igitigiri cy'ibihumbi 15 cyari cyarashinzwe n'uwo yasubiriye Donald Trump ibi abihinduye inyuma yaho aneguriwe cyane nabo bacuditse muri politike ku ngingo yari yafashe yo kugumiza icyo gitigiri cyari cyarashinzwe na Donald Trump. Perezida Biden yavuze ko utu twigoro tuzobandanya gushika hashikiriwe igitigiri cy'impunzi 125,000 Amerika yifuza gushika ko buri mwaka. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryavuze ko ku munsi wa mbere ku Buhindi hamwe na Brezil byonyine byaronse igice cya kabiri cy'abantu bashasha banduye COVID-19 ku isi mu ndwi iheze. Iryo shyirahamwe rya ONU hamwe n'ayandi mashyirahamwe bakorana ariko kandi arihutira kurunga imfashanyo muri ubwo burere. Mu kiganiro yatanze ku cyicaro cya OMS i Geneve mu Busuwisi, umuyobozi mukuru Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko iryo shyirahamwe hamwe n'ibindi bigo bakorana bariko baraha Ubuhindi ibikoresho, umwuka wa oxygene hamwe n'ibitaro byunguruzwa. Bariko kandi baratanga inyigisho z'ingene umurwayi wa COVID-19 yokwitabwaho mu rugo mu gihe yabuze igitanda mu bitaro. Umutegetsi wa OMS avuga ko bariko barakorana n'amashyirahamwe y'amagara y'abantu ku mugabane wa Amerika kugira bahe Brezil imiti hamwe n'izindi mfashanyo. Tedros yavuze ko ibiriko birashikira Ubuhindi na Brezil ishobora gushika ahariho hose mu gihe hatokubahirizwa amabwirizwa yo kwirinda COVID-19.
Urakoze Aloyizi Bigirimana mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 radio inshuti ya bose mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio acuve wa akadomo com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayinzwi gushika izayinzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Mu Rwanda umuryango ibuka n'abarukotiye mu Bisesero baravuga ko bababajwe cyane n'icyemezo cy'ubushinjacyaha bw'u Faransa cyo guhagarika gukurikirana abasirikare bakekwaho uruhare muri genocide. Kuri wa mbere bwatangaje ko mu iperereza bwakuze ku basirikare babwo bwasanze nta bimenyetso simusiga bigaragaza ko zaba zaragize uruhare muri genocide yakorewe Abatutsi cyangwa ibindi byaha byibasira inyokomuntu mu Rwanda. Inkuru irambuye Asumta Kaboyi.
Guhera mu mwaka wa 2005 umuryango wibuka uharanira inyungu z'abacitse ku icumu rya genocide yakorewe Abatutsi na bamwe mu barokokeye mu Bisesero batanze ikirego bagaragaza ko abasirikare bari muri operasiyo Turquoise bamaze iminsi itatu badatabara ibihumbi by'Abatutsi bari bahungiye mu Bisesero bakabashumuriza interahamwe ngo zibice. Eric Nzabihimana umwe mu barokokeye mu Bisesero ndetse akabana ari mu bareze abo basirikare b'Abafaransa yabwiye Ijwi rya Amerika ko atewe intimba nuko ibyo basirikare bakoze batazabiryozwa.
Rero ni nange wabonanye n'Abafaransa baza bwa mbere mu Bisesero ku itariki 27. Nababwiraga ko turimo twicwa kandi nasomye numvise ku maradiyo mpuzamahanga ko ikibagenza ari uguhagarika ubwicanyi buri kubera mu Rwanda bakaba bari kuducaho nta kintu batumariye. Turabahendahenda baratunanira basubirayo. Icyo tubarega rero ni iki? Iyo baza kudutabara kuri 27 cyangwa se bagasubiraho bakitegura bakaza kuri 28 hari abantu bari kurokoka bapfuye muri icyo gihe. Ariko twapfushije abantu barenga 5,600 gutyo mu iyo minsi itatu. Urundi ruhare tubashinja ni ugukingira ikibaba bakoraga genocide no kubareka bakaba bagatambuka kuri bariyeri kandi bazi ko bagiye kwica.
Nzabihimana atangaza ko mu Bisesero hari Abatutsi bahahungiye bagera ku 60,000 bari baturutse hirya no hino mu duce tuhegereye ubu bakaba babarura abasaga 2,000 barokotse. kuri we ndetse n'abagenzi be barokotse bemeza ko batakizeye ubutabera bw'abafaransa.
Nta gahinda ku ruhande rumwe, ariko ku rundi ruhande ntabwo byantunguye. Niba muri ya raporo ya Dicres uvuga ko habayeho uruhare ruri ya Cabrante na zara ya Vokabere zindi bakoresheje kandi barangiza ngo nta complicité, urumva nta butabera buri mu Bufaransa, ni politike gusira aho ngaho kurengera inzego zabo, naho iby'ubutabera byo ntabyo.
Umuryango uharaniye inyungu z'abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi ibuka ugaragaza ko utishimiye umwanzuro w'ubushinjacyaha bw'Ubufaransa, ariko ukavuga ko udacitse intege. Mu kiganiro wagiranye n'Ijwi rya Amerika, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Ibuka Ishakiye Naftali yavuze ko bazakomeza guharanira ko abishwe babona ubutabera bukwiye.
Buriya bushinjacyaha icyo bwabuze na bushake bwo gukurikirana bariya basirikari ntabwo ari ibimenyetso, kuko iyo ugiye kureba ntabwo bigeze bashyira umwete mu gushaka ibimenyetso, kandi mu by'ukuri birahari byaba ibiri muri raporo ya Dicres, hari ibimenyetso bifatika ziriya ndabo zagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi zagombaga kuba zikurikiranwa. Igikomeye haba ku warokotse Jenoside n'undi wese umushyigikira muri iyo nzira y'ubutabera, ni ukudacika intege, tugakomeza tukazamura ijwi, tukagaragaza ibintu byirengagijwe, igihe kiragera ukuri kugatsinda ubutabera bugatangwa.
Uyu mwanzuro w'ubushinjacyaha bw'Ubufaransa ufashwe nyuma ya raporo Dicres yakozwe ku busabe bwa Perezida Emmanuel Macron, igaragaza ko Ubufaransa bwagize uruhare rutagereranywa mu bikorwa byagejeje kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Gusa raporo yirinda kuvuga ko habayeho ubufatanyacyaha. Nyuma ya raporo y'Abafaransa ndetse na raporo yakozwe ku busabe bwa guverinoma y'u Rwanda, zombi zigaragaza uruhare rw'Ubufaransa mu mateka yagejeje kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu mwaka w'2005 nibwo ubushinjacyaha bw'Ubufaransa bwatangiye iperereza ku birego bwari bumaze kugezwaho by'uko abasirikare b'Ubufaransa bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Nubwo ubushinjacyaha bw'i Paris bwafashe umwanzuro wo kudakomeza gukurikirana abasirikare b'Abafaransa bashinzwe uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi, umwanzuro wa nyuma uzafatwa n'abacamanza bakuri urwego rw'ubugenzacyaha. Abarokotse ubwicanyi bwabereye mu Bisesero ari na hamwe muhari Operation Turquoise bo bavuga ko nibasabwa kugira ubundi buhamya batanga batazajijinganya nubwo batakizera ubutabera. Leta y'u Rwanda nta kiratangaza kuri uwo mwanzuro. Asunta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ejo kuwa mbere wari umunsi mpuzamahanga wahariwe ubwisanzure bw'itangazamakuru ku isi yose. Uyu mwaka uwo munsi ubaye nyuma y'uko muri raporo yawo uyu mwaka umuryango Reporters Sans Frontières uharanira uburenganzira bw'abanyamakuru ushyize u Rwanda ku mwanya w'156 mu bijyanye n'ubwisanzure bw'abanyamakuru. Muri rusange iyi raporo ishyira u Rwanda mu bihugu 30 bya mbere aho ubwisanzure bw'abanyamakuru bubanga kurusha ahandi. Temistocle Mutijima.
Raporo ya Reporters Sans Frontières yatangajwe mu minsi mike ishize yagarutse cyane ku bikorwa bikuru byagiye bibangamira ubwisanzure bw'abanyamakuru mu Rwanda mu bihe byahise, harimo ihagarikwa ry'ibiganiro byo mu rurimi rw'Ikinyarwanda bya Radio BBC y'Abongereza byahagaritswe mu 2015. Iravuga kandi ko kuva mu 1996 kugeza ubu abanyamakuru bagera ku 8 bishwe cyangwa se bakaburirwa irengero, abagera kuri 35 bo bakaba barafashe ubuhungiro. Uyu muryango uvuga ko nubwo u Rwanda rugaragaza umuhate wo kwagura umuyoboro wa murandasi kugera mu bice byose by'igihugu, abanyamakuru batinyutse kunenga ubutegetsi bahita bagaragazwa nk'ababiba amacakubiri mu baturage hagendewe ku byabaye mu hahise y'igihugu cyane cyane mu 1994. Uvuga kandi ko abanyamakuru b'abanyamahanga batoroherezwa mu kubona ibyangombwa bibemerera gukorera mu Rwanda. Raporo ya Reporters Sans Frontières yavuze ko nubwo muri ibi bihe bya vuba ibibazo bijyanye no kuniga ubwisanzure bw'itangazamakuru byagiye bigabanuka, ariko hakiri imirongo migari mu buryo bw'amategeko igihari kandi yifashishwa mu kubuza abanyamakuru kugaragaza ibitagenda. Aho umuryango utanga urugero rw'igitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda cya 2018 cyarekewe ibihano by'igifungo ku banyamakuru bakurikiranyweho icyaha cyo gusebanya mu itangazamakuru bituma abanyamakuru badakora mu bwisanzure. Iyo raporo ya Reporters Sans Frontières yagarutse no ku kibazo cy'umunyamakuru Niyonsenga Dieudonné watawe muri yombi mu buryo buteye urujijo mu 2020 agafungwa ashinjwa kurenga ku mabwiriza yaguma mu rugo. Niyonsenga Dieudonné nyiri televiziyo Ishema TV ikorera kuri murandasi cyangwa se internet yafungwe nyuma y'amezi 11 mu buroko. Kubwe umwanya u Rwanda rwashyizweho ntabwo utunguranye.
bagiye bajya mu buhungiro ngira ngo ibyo birazwi hari abagiye bajya muri gereza hari n'abandi bagiye babuzwa uburenganzira bwo kubona amakuru ibingibi rero byose kuza kuri uyu mwanya ntabwo byatungurana kuba u Rwanda rwaza ku mwanya wa 56 kuko mu Rwanda ubwisanzure bw'itangazamakuru ntabwo abafite ubwisanzure ni babanyamakuru bakora inkuru zo gusingiza leta inkuru zo gushimagiza iby'ubutegetsi bwakoze iby'ubutegetsi bwagezeho
Bwana Nshimye Mukiza Janvier akorera ibitangazamakuru binyuranye birimo na radio mpuzamahanga y'Abadage Deutsche Welle ishami ryayo ry'Igiswahili wasanga mu bijyanye n'amategeko hari byinshi byakozwe mu kurengera ubwisanzure bw'abanyamakuru ariko hakiri abayobozi batubahiriza ibiteganijwe muri ayo mategeko kandi ntibabiryozwe
bwa bushake bwa politiki mvuga usanga wenda butagaragarira cyane no kuvuga ngo ese uwo muntu ugaragaye akora statements zibangamiye ubwisanzure bw'itangazamakuru arakurikiranwa kugira ngo ayo mategeko agamije gufasha abanyamakuru kwisanzura n'abaturage gutanga ibitekerezo agira agaciro ntabwo ari uko aba yasohotse nk'itegeko ngo rihabe ryanditse mu gihe riri bujye mu kabati abakaba barishyira mu bikorwa ntibarishyire mu bikorwa nubango ni bwa bushake bwawe bwo gushyira ibitegeko ariko mu gihe ubwo bushake budakurikiwe no guhana abantu banyuranyije n'igitegeko riteganya mu byukuri babusa naho butaye agaciro
ku rundi ruhande inzego zishinzwe kurebera itangazamakuru mu Rwanda akenshi zizemeranya na bene ibibyegeranyo by'imiryango mpuzamahanga kubirebana n'ubwisanzure bw'abanyamakuru mu Rwanda kubwa bwana rushinga bigwi Jean Bosco uyobora ishami rishinzwe ibitangazamakuru mu rwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB raporo z'urwo rwego nizo zagahawe agaciro kuruta ibyegeranyo nk'ibyo aha yari mu biganiro bijyanye no kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahari ubwisanzure bw'itangazamakuru byatambukaga ku itangazamakuru binyuranye by'imbere mu gihugu
RGB ikora ubushakashatsi buri myaka ibiri bugaragaza ko itangazamakuru rihagaze kimwe mu bipimo harimo ubwisanzure bw'itangazamakuru harimo ubwiyongere bw'ibitangazamakuru bifite imirongo ngenderwaho itandukanye kandi bimubwira n'abareba bavuga ko baturankinga biri mu byo bafite harimo uruhare rw'itangazamakuru mu guteza imbere demokarasi kubaka ubushobozi bw'itangazamakuru ibi bintu tukomeje tugafatanya tukagenda tubipima nk'abanyarwanda tuziranye nk'abanyamakuru bo mu itangazamakuru nibaza ko byadufasha kurusha za rankingi ziri aho ntazi icyo zishingira
muri rusange mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba u Rwanda ruri mu bihugu bizi inyuma y'ibindi muri raporo y'umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka ya 2021 ndetse rwasubiye inyuma ho umwanya umwe ugereranyije n'uko rwari ruhagaze mu 2020 dufatiye nko ku bihugu bine birukikije binahuriye narwo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba igihugu cya Uganda kiri ku mwanya w'125 Tanzania ku 124 Burundi ku 147 naho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaza ku 149 ibihugu byose byasuzumwe ni 180 byo ku isi Temistocre Mutijima Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
twongera uko umunyamakuru wo mu gihugu cya Angola Francisco Rasgado warukurikiranyeho ibyaha byo gusebanya no gutukana yagizwe umwere kuri uyu wa mbere yari yararezwe na Rui Falakao umunyamabanga ushinzwe kumenyekanisha amakuru mu ishyaka riri ku butegetsi MPLA Falakao yamuregaga kuba yaratangaje inyandiko zivuga ko yariye ruswa umucamanza yamuhanaguyeho icyo cyahavuga ko yakoze akazi ke ko gutanga umusanzu mu kurwanya ruswa mu gihugu Uburundi bugiye kongera gufungura umupaka wago na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iki cyemezo cyatangajwe na komite y'igihugu ishinzwe kurwanya ikiza cya COVID-19 umupaka wari wafunzwe mu kwezi kwa mbere inkuru irambuye Eloge Wirikaneza
Ingingo yafashwe nyuma y'inama yo mu rwego rw'igihugu uje ruhugwanya ikiza cha COVID-19 yabereye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura muri inama byagaragaye ko abantu bize batitabira cyane ikorwa cyo kwipimisha cyagenywe na leta hacyi hategekwa ko abakozi bisata bya leta bazoshingirwa iminsi y'uko barabajira mu bibanza bapimirwamo umugera wa coronavirus indi ngingo yafashwe n'igururwa mu minsi ya vuba ari mupaka wa Gatumba mu burengero bw'u Burundi ico gihugu gihana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umushikiranganji w'amagara y'abantu yavuze ku izina ry'umurwi yabwiye abanyamakuru ko bizo gutunganywa muganga atazendi ku mana
mu bigiye gukogwa icyambere nuko tumaze kubona yuko abarundi bahora bakora udukogwa baje muri Kongo bakiye mu gatumba bashorira idandazwa ikana bakongomani umugwi wabonye yuko ho kugurugwa frontiere poste frontaliere do gatumba ivyo rero tugiye kubitegura kugira ngo hashobore kubona kinyubako uburyo bwihuta ahantu zoshora kwakira abakongomani tukabapima bose uko binjiye nabo bakigira icyo baterereye hazoba itegeko nshikiranganje isinywe ko no mushikiranganje ubutunzi kugira turabe nabico boterera kugira ngo ibidandazwa bibandanye bigenda kandi n'abarundi bashobore kugimigendranire na Kongo hinjira abashika hafi mu bicu ku munsi bizye bisaba kwitegura ubwavu batugiye kubishira mu buryo ku buryo hashobora kubona kinyubako abashobora kwicara bakazobapima bagaheza bakinjira mu Burundi canke abarundi bavuye muri Kongo bashobora kwinjira na kujya mupaka
umushikiranganje ndi kubumana yamenyesheje kandi kwa n'imfashanyo y'ikigega cy'isi fo monetaire mu Faransa Burundi bwemerewe izotuma ugupima umugera wa COVID-19 biba ku bantu benshi bashoboka
bemeye amafaranga yara ku $17 million z'amafaranga y'Abanyamerika mu buryo bwihuta ariko bakaba badusabye ko twandika umugambi utarenza $1,000,000 $200,000 y'amafaranga y'Abanyamerika uwo mugambi rero twaciye tuwandika mugabo basabye yuko nawo nyene uca muri uwo mugwi w'igihugu ukawuhezagira twaciye tubona ko vyoba vyiza tuguze gusa amatesti yo gupima kugira ngo binyaruke aho rero tuzotanga ejo kugira ngo biciye muri PNUD bacoba gutugurira amatesti ashobora gupima abantu 190,000 hariho n'ikindi twarabiye hamwe cyo bita test rapide zishika 200,000 zibugatosha bidufasha kugira ngo turabe yuko cyane cyane ha mu gisagara abantu bose bakeneye kwipimisha byihuta bashobora gupimwa bitagoranye
n'abategetsi b'u Burundi bahagurukiye COVID-19 kuva Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye ku butegetsi mu kwa gatandatu umwaka ushize yakita icyo kiza umwasi w'isi n'u Burundi kugeza ubu ntibarava kwizima kubijyanye n'incanco n'abakozi babonye bari basabye kuzisandwa mu gihugu bahebujwe
incanco zo ziratangwa ubu ziracyari mu igeragezo rero turarindira rero yuko habura urucanco ruba umuroge na OMS hanyuma tukaraba leta ikabwira icyo bivuze ko mugabo ku bashaka kuyitandagisha basanzwe bakora muri ONU bafise uburenganzira gushobora kuja mu kindi gihugu icyo ari cyo cyose gisanzwe gitanga izo ncanco bakaba ari icandagisha ivyo nibaza yuko imishitomo yari kindi basavye cyuko muri clinique yabo Nation Zini iri muri OYM bashobora gupima kwipimisha mugira wa COVID ivyo twavuze yuko nkuko tuzobigira mu yandi mavuriro ya leta cyangwa abigenga tuzobaha ibikoresha ama reactif nabo bagashobora gupima kugira ngo twese dufashanye
hari hanye zindi buzirenga zitatu igice cya gatatu cy'umwaka w'ishuri gitanguye ku banyeshuri yo mashuri y'intango n'ayisumbuye ku bacenda ukwezi guheze iminsi itatu imbere y'uko abanyeshuri basubira ku mashuri Perezida Ndayishimiye yari yategetse yuko abiga mu mashuri y'indaro bose n'abarezi babo hamwe n'abandi bakozi bo mu bigo bipimisha ku bagera ku 159 baba bagihumbi n'amajyanabiri nibo bonye ne basanganye uyu mugera wa COVID-19 umushikanganji w'amagara y'abantu yemeza ko bakize ubu bakaba bari ku mirimo ya minsi yose ubu umuntu wa mbere atowe ku mugera wa COVID-19 mu kwa gatatu 2020 mu Burundi hisunzwe amakuru atangwa n'abategetsi abantu batandatu nibo bonyene umaze guhitana ariko muri iyi minsi ishize imiryango itari mike yabuze ababo haba ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura n'abandi batari bake baje kwivuza mu bitaro byo mu karere cyane cyane ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi yemeza ko bahitanywe n'ico kiza nubwo badaharurwa mu wishe mu kwezi kwa mbere leta ya Burundi yarafashe ingingo yo kugara imbibe zo mu mazi no hasi mu ntumbero yo kugwanya ikwiragizwa ry'umugera wa coronavirus impaka ico gihugu gihana n'u Rwanda hamwe na Tanzania ibindi bihugu bibanye bibiri n'ubu iracerekewe n'iyo ngingo eroje buri kaneza irujya Amerika
amazi y'ikiyaga Tanganyika ashobora gutera imyuzure myinshi muri uyu mwaka wa 2021 kurusha mu mwaka ushize imvura izagwa mu bihugu bikikije icyo kiyaga ishobora kongera amazi ku buryo ashobora kubangamira abahaturiye inkuru ijwi ry'Amerika yabateguriye ifatanyije n'inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Desire Hatungimana
mu rugendo w'umuhinga mu bidukikije aherekejwe n'amenyesha makuru mu mazi y'ikiyaga Tanganyika yatangaje ko hari ibimenyetso byerekana ko amazi y'ikiyaga Tanganyika ashobora kuduga cyane uno mwaka Bernard Sindayihebura avuga ko bishobora kuva ku mvura izogwa ari nyinshi mu mezi ya mbere y'uno mwaka agereranije n'iyaguye mu mwaka uheze
Uno munsi Tanganyika rugeze ku metero amajana 176 n'amasantimetero 6 ko imvura igwa nyinshi ivuye muri Kongo ivuye muri Zambi ivuye muri Tanzania no mu Burundi nyine kwaraduze 1962 rushika hejuru cha 64 Tanganyika imyaka 57 iheze rero wasiye kuduga imvura niyagwa nyinshi ruzogera rugero runiya cyane ruta ubu twabonye ku mwaka wese urumva rero yateye ubwoba kumvura turinde yupi aho rero abantu bari ngo mu kinindo kibengahira wabo baratuga kugira ngo zone rekarabe bike yaca
ibyashikirijwe no muhinga bitanguye kwibonekeza ku nkengera z'ikiyagatanganyika inyuma y'abanyagatumba mu ntara ya Bujumbura abana intekera ku mutwe kubera imyuzure hashikiriwe aba bakuruhande w'igisagara cha Bujumbura ni nko mu duce twa Kibenga Kinindo na Kabondo amazi yatanganyika atera yegera amazu babamwo aba ni bamwe mubayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika
tubona muri iyi minsi menga amazi yabaye menshi kabisa ego ko turaze nkaho twahora tuzi kwa harorugera turabona ko hoba hiyongere ko nk'imetero nka 30
aho tudutuwaye tetwara ku isi kuva na kera twari ku mucanga ariko ubaha amazi yiyongereye twatwawe twatwawe aho hahora ariko umusenyi na twe twarakinira hariya ego ariko urabona amazi yaregereye ntishobora gukina
cyangwa ko yahora kera ubirisho yaduhugura iki subira aho yahora kera n'ahandi atagikozwe imbara rigiye kugwa cyo kuba muri uko kubatirizwa rwagira hariye hepfo ajya hose bari hari umusenyi ajya hose ubikora robera hari umusenyi ushubure rero baragiye kugwa turabona leta cyace ko zakirikaza amazi yashikiriwe wese abantu ko ari imuka nka bose ari yahose ko ari imuka ari yahose ko ari imuka
bari ntakirimwo
ashtuko bwa mbere makari baregiye kugwa
sinaje nka hantu mba mu rupanga amazi ariyo
hajya nyine hajya hijya urabona ruri ya rugi ya leta biriya hari ya ruri ya ruri mu mata hajya ani ku biro bya ASS
saba fiste uburaro gusa bageramiwe n'imyuzure iturutse ku mazi y'ikiyagatanganyika abahakorera urudandazwa bakira abantu benshi mu bunywero no mu mahoteli bavuga ko Tanganyika rushobora kubomora mani nambona Omar akorera mu kibanza citwa Surf Beach cyakira abantu benshi baje kuhidagadurira bafata akayaga ka Tanganyika numwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika
cyebwe nk'uko bivuze maze iminsi turi mu ngorane nyinshi cyane z'amazi ariko kuvyukuri nk'ibyabaye nko ku munsi w'ejo n'akarorero ibyabaye byo twaraboneka neza yuko ari ingorane dusangiye n'igihugu cya Kongo rero icyo dusaba leta nuko bogerageza bakavugana ni n'ababanyi ababanyi cyane cyane igihugu cya Kongo kugira barabire hamwe izo ngorane kuko ivyejo byo nta no gukekeranya byaje biva bituruka muri kote ya Kongo kuko nta mvura yari yaguye muri Kongo imvura yari yaguye nyinshi uko yabona umuvuduko uzanana uranakwazanana n'inguvu nyinshi nuko petetse amazi ataronki yaje rero tusaba leta rero ikintu ishobora kudufasha twese dukorera ha ku nkengera za Tanganyika n'abahaba nuko leta ishobora kuvugana n'ababanyi bagatorera inyishu ico kibazo vuba vyihuta ko agahombo ni kenshi
uretse nayo no ku maplage n'amazi asanzwe hari risque canke ingaruka mubona mugihe hatagikoze vuba
nukuri ku muvuduko w'amazi wazananye ejo bibandanije gutya turabona yuko nk'izi quartier zo ngaha nka quartier asiatique avenue du large zishobora kumeregwa nabi cyane avenue de la plage rero bisaba yuko n'amabarabara rero aba rero yuko leta n'ukuri ikora ibishoboka ishobora kuronka in komisiyo igende muri Kongo igice kibazo
umushyirangaji Deogide Rurema ajirwe idukikije yishikiye ku kiyagatanganyika kuraba ingene ibintu byifashe yakira neza ibisabwa n'abanyagihugu ashikiriza ko leta y'u Burundi itareza amaboko
murazi yuko kuva muri 2019-2020 amazi y'ikiyaga duze cyane gushika ku metero dushika amajana 2076 aho ibi bintu twabiheruka mu mwaka w'1964 aho amazi y'ikiyaga Tanganyika yaduze n'ibintu bisanzwe bikunda kuba n'imiyaga iza mu kiyaga ikaza ari imiyaga myinshi cyane maze igatuma amazi aca ahungabana duga ikindi nacyo nuko turiko turakorana n'ikigo gihuza ibi bihugu bya Zambia Tanzania Uburundi na Repubulika ya Kongo aho turiko turashaka gushiraho umugambi uzogenda werekana uko ibirere biriko biragenda dushobore gukinga cyangwa gukebura abantu hakirikare ariko impande y'ivyo hariho koko ihindagurika y'ibihe namenyesha yuko mwumvise kwa mazi yaduze kandi aguma duga ibintu byiteze gushika mu kwezi kwa gatanu
umushikiranganji Rurema arongoye ubushikiranganji bw'uburimyi ibidukikije n'ubworozi atangaza kandi ko mu ntumbero yo gukinga impanuka no gukingira ibidukikije abahawe impusha zo kubaka ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika bagiye kuzakwa
Desire hatunga imana mu nkuru ku mpungenge ziterwa n'izamuka ry'ikigero cy'amazi ya Tanganyika aha niho dusoreje aya makuru hamwe na mukubiri ya baro wafashije kuyabagezaho mbashime cyane kwa mukurikira radio ijwi ry'Amerika buri munsi kandi buri benshi cyane cyane abumva ijwi ry'Amerika bari irutsiro na Ngororero abari ku mugonero na Bisesero abari bu horo na rusororo mwese mukomere mwari kumwe na Venuste nshimye imana